nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe nchute na mwakunzi wa kadiwi nzamba gateka kawe kaze mumakuru yukuru yumusi wa mbili kerekezu jagata nuruhuma umaka uihumbe na mirongi wili nakane ayotuko wa teguri yetu ya hile kungi ngo nguru nguru ziyagize. Imyaka mirongo itatu n'itatu irarumanye kuri igerekezo rya gatanu ruhuma habaye amasezerano umwe w'Abarundi, ariko uyu munsi ushitse umwe w'Abarundi busigaye ku izina gusa kuko hari Abarundi bahunze igihugu abandi nabo bakicwa canke bagatotezwa mu gihugu cabo n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Muraza kumva Abarundi bari mu bisata bitandukanye ahata bumwe bukirangwa mu Barundi. Mugisata chagateka kazi na munu naho ubwoba ni bwinshi mu muryango wa Josue Iraganje yagandaguwe mu mpera z'umwaka kweze ni muri komine Giharo y'intara Rutana hari ya Mukomoso Mwikete uherutse kwandikira umushikanganje w'intwari hagati mu gihugu. Uwo muryango usigura ko uri kugirirwa iterabwoba rikogwa na bamwe mubagirizwa kuba barishe uwabo. Basaba ko mwigisha Emilienne Sibomana uno munsi apfunzwe yaraheze umwaka ko yorekugwa atagisabwe. Abo nabo nabigisha bo mu runani FENASEB urwo runani rukanigura ingene Sentare Sibomana ya Gitega yarengeje cyane igihe cyo gusoma urubanza rwiwe haraheze amezi atatu. Saya gusa twabateguriye n'ayandi musangwe kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa kuri igerekezo ya gatanu ruhuma Burundi bwaramutse buhimbaza imyaka mirongo itatu n'itatu iheze hashyizweho amasezerano y'umwe bw'Abarundi yatowe mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ubumwe bw'Abarundi. Mu mugambwe Kodebu bakabona ko hamwe ikibazo cy'impunzi z'Abarundi zahunze n'izindi ngorane zavuye ku ndyane za politiki z'umwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu bitotore gunyishu ubumwe bw'Abarundi buzoba buri ko burasubira inyuma nk'ibirenge. Kefa n'ibizi arongoye uwo mugambwe asaba arongoye igihugu gushyira imbere ibiganiro mu ngorane zose zihanze igihugu kugira amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi ashobore gutsimbatara bimwe biboneka. Tumutege yompi
tukibukanya yuko aya masezerano y'ubw'Abarundi nubwo ata kinini yashitseko bitumwe n'uko hari ibibazo nyamukuru atashoboye kwiga nk'ibibazo vyerekeye abantu bari baraturatujwe bagahunga, ibibazo vyerekeye abantu bari baratakaje ivyabo n'ababo, ibibazo vyerekeye ivangwa rya gisirikare muri ico gihe hamwe n'uguhana bari bakoze ayo mahano yose vyaciye bituma dusubira mu ndyane nyuma gatoya ayo masezerano. Ariko ayo masezerano yabaye intango yo gushiraho ibiganiro hagati y'Abarundi bakaganira ku bintu bisanzwe bibatandukanya. Ku bwacu rero tubona yuko ayo masezerano yagiye gukomezwa n'uko haciye hajaho amasezerano y'amahoro n'ubumwe yabereye Arusha, hari n'amasezerano atandukanye yo guhagarika intambara yasinywe hagati ya leta n'imigwi itandukanye yagwanya leta. Ibiza gukomezwa kandi n'uko haciye hajaho ibwirizwa shingiro bikomoka ku masezerano y'i Arusha. Ivyo vyose nizo zatumye ubumwe bushobora gutsimbatara hano mu gihugu cacu. Nico gituma no kwivyo bibazo tubona ishobora gusubiza inyuma umwe bw'Abarundi, dusaba leta gushira imbere ibiganiro kuko bigaragara neza yuko kuganira hagati y'Abarundi ibyo vyatumye ubumwe bw'Abarundi butsimbatara. Kandi tukatuzi neza yuko ataterambere rishoboka ahantu hatagira ubumwe.
Mu mugambwe MFD nabo bati ubumwe bw'Abarundi buri mu mpapuro gusa no mu majambo y'abategetsi. Epitas Njimirimana ni umuvugizi w'uwo mugambwe avuga ko mu Burundi ata bumwe bw'Abarundi buhari kuko Abarundi birirwa baricwa bazira ubusa abandi bagapfungwa bazira ibyiyumviro vyabo. Epitas Njimirimana akabona ko nyabuna kugira ngo ubwo bumwe bushobore gutsimbatara ari uko Abarundi bose bojamwe bakumvikana ingene igihugu cotunganywa tumutege yompi
bo bumwe bw'abarundi ntibasiba kuburirimba nuno munsi nahoze mbona amasitasyo ndayishimiye asohora avuga ko bumwe bw'abarundi yari itunga rikomeye yari itunga rihambaye mugabo mu bisanzwe nta bumwe bw'abarundi buhari mu gihe abarundi bagikumiriwe nta bumwe bw'abarundi buhari mu gihe abarundi bakigandagugwa no munsi harageze ko abarundi b'umutima abarundi bahaguruka bakagwanira bagaharanira kuko ubumwe bw'abarundi samajambo ubumwe bw'abarundi si bibanda yishimiye bagenda muri biriya bibanza gufatana amaboko kuzungagiza amaboko no kuririmba si byo si byo bumwe bw'abarundi ubumwe bw'abarundi nuko ubwo bumwe bubaranga mu bintu byose by'igihugu ubumwe bw'abarundi nuko abarundi basarikanya iby'igihugu ubumwe bw'abarundi nuko abarundi bose bibona mu ntwaro ibihari ubumwe bw'abarundi nuko atamurunda subira kurenganywa canke ngo abuzwe uburenganzira bwiwe ibi navyo inzira yo kubishika ko nkuko dukunda kubivuga muri MSD nuko abarundi twese twicarana tukagaruka kukwiyumvira ingene igihugu cotunganywa
amabe y'urutavana ko niyo ntandaro y'ubukene ntangira abarundi barimwo nta bumwe bushoboka mu gihe ibintu bidahindutse ibyo bishikizwa n'ishiramwe parsem yishinze guhimiza abarundi guhindura ingene ngo bashike kwiterambere rirama fose ndi kumana arongoye parsem aributsa ingaruka z'ibihe bimwe bimwe bibikomeye byagize ku butunzi bw'igihugu tumutege yomi
mu bisanzwe ubukene bwose turimo nta buryobeye yuko harimo uruhara rw'injyane za politiki zazengamitse igihugu kuvangira kicikukira uravye ingaruka byagibiragira ku butunzi bw'igihugu dufatiye nko ku njyane zikomeye zabaye mu gihugu nko 1922 bavuga ati ku butunzi bwasubiye inyuma 6% kandundura ni mu 1993 gushika mu 2005 aho umwimbo wasubiye inyuma 33% ubukene buca butangura kuba bwa bundi burenga 67% bw'abanyagihugu mu 2015 hose ibintu birabanza birasagara kubera indyane zari zagarutse kwa sans economique yaba negative donc irasubira inyuma ivyo rero ntawo bidiha ingere za politiki za tezure mu Burundi nta terambere ishoboka nibi tuvuga ngo byihangiro 2060 atabu umwe ariko buzana stabilite politike nuko mvuga icyo cyita cha politike mu gihugu ndimishoboka kuko abarundi ntaheza ngo baje hame bunguwe urunani kugira abarundere iryo terambere
kubwa fosende kumana rongo yishiramwe parseme kugira ngo bumwe bucobore gutsimbatara no kwihweza neza amasezerano bo barundi be n'amasezerano yarusha eka mbere na yandi masezerano ariko na cyane cyane gushinga intwari bereye nivyo byotuma ubumwe butsimbatara dusubiye twumvirize fosende kumana
mu bisanzwe bwo bumwe bushigikirwa ni iki nuko mu gihugu haba hatase atakumira rihari yarabonetse uko ubumwe butosekazwa n'ikumira umwe butosekazwa n'ukuntu abantu batangana imbere y'amategeko batangana batagira amahirwe amwe mu bintu by'igihugu ngo bashinga amabanga hakurikije ubutungane igihugu igendera ku mategeko ubutungane bwigenga liberté politique civile abantu bashikiriza ico byumvira ku bibazo by'igihugu ibijanye no gushikira ubutegetsi biciye mu matora meza adakumira abera ku mugaragaro transparency ivyo rero iyo bitahari ubumwe buratosekara sinzi ko ivyo bintu duheza tukabyiyumvira yuko ivyo biri mu bitosekaza ubumwe nibituri rero byuko abantu bamwe basahura itunga ry'igihugu basanga bakumira abandi ibyo byose bitunga bazumwe ntabwo bwose bari mu muryango hari bamwe bari bisambo bana bisambo bariko baheza abandi mu nzara nabo bariko baradagadaga igira gatatu nuko tuzi ku bumwe bw'abarundi bwashikiwe n'ayo masezerano y'ubumwe araza haruhirwa n'amasezerano yarusha haramazerano yo guhagarika ingwano byose bijahanye mu masezerano hamwe y'abarundi ntitwumva rero ingene usanga n'aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi atazwi atigishwa ugwaruka atana kimwe ndukuza kuvuga gusa ama discours tujaturika karakara kajyo kuko tujaturaba neza ry'amazerano ingene yanditse tuba tugira debat tugira isuzuma yuko bijya byanditse biriko biraja mu ngiro kuko mu gihugu tumenyere yuko ari kuvuga ibintu bikaje ama discours twatwibadanyiriza bya bintu bibitwarimwe amakosa twarimwo kubarekara inyungu bamwe nabandi inkuru twagize turuga ikigano umwe gifashe guti bibangamiye nibi abantu bahagira ico bashikije ariko barahezwa bagahezwa kuko isu kuvuga yuko igihugu nabo kiba gitekanya atabantu babarenganijwe atabantu babuza amahoro kubera ibi nabiri ibyo rero ni ibintu imisi nk'iyi ntibari imisi y'amadiskuru gusa ari imisi yo kwiyonjorora tukaraba ingene ubwo bumwe bwifashe turavye ivyanditse ko dusezerana kubana mu mahoro kudakumirana gukurikiza amategeko amasezerano yose yaraje arabyuhira arabiprezidene bigenda gushikwa gahemwe kose twaruse kwari yo kuba karavuye ubu rero twaza yuko hari hageze yuko twikubita gashi kugira ubwo bumwe stabilite politike tuyikomeze ari zo tuma nibindi byose tubigirako turavye muri kahise ingene igihugu cyari cyaratabagaye n'ubukene burimwo ibyabijanye n'ingene za politike bikaba bibifisemwo ubuhara.
Inzamba
hadi inzamba gateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cagateka kazi na muntu umuryango wa Josué Iraganje yagandaguwe mu mpera z'umwaka uheze ni muri commune Giharo y'intara ya Rutanari ya Mukomoso muri kintu gihe bavuga ko batekewe n'ubwo bamwikete baherutse kwandikira umushikiranganje ari intwaro hagati mu gihugu n'umutekano uwo muryango usigura ko uri kugirirwa iterabwoba rikogwa na bamwe mu bagirizwa kuba aribo babahekuye uwo muryango ugasaba umutekano wawo no kubaherezwa reka inkuru tubibaze Edi Claude Nenazwe.
Muri uko rwandiko umubyeyi wa Josué Iraganje Ronidasabimana avuga ko we n'umuryango wiwe muri kino gihe batakirara muhira iwabo kubera iterabwoba bakoregwa na bamwe mu bagirizwa kuba baragandaguye iwabo. Amenyesha ko iryo terabwoba rigamije kubuza uwo muryango wiwe kubandanya bakurikirana ugo rubanza ruri muri paste ya Rutana kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi nabo nibabandanye bakurikiranwa n'ubutungane. Muri iryo kete Ndasabimana asaba umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano wiwe n'umuryango wiwe ubahirizwe. Yasubiye gusaba ashimitse ko ubutungane bwokora atabuhengamiye kugira ngo abagandaguye uwabo bahanwe ruhasha hakurikijwe amategeko. Ngo kwibuka ko Josué Iraganje yishwe ku igenekerezo rya 20 Kigarama umwaka uheze wa 2023. Batatu mu gwaruka bw'imonera kure bagirizwa ugo rupfu bakaba bapfungiwe mu ibohero ryo mu ntara ya Rutana kuva mu kwezi kwa mbere umwaka turimo. Bikavugwa ko izo mbonera kure zifunzwe atari ubwa mbere zagirizwa ubwicanyi nk'ubwo muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana.
Edi Claude Nazwe arakenuye tubandanya amakuru twateguye mu gisata c'ubutungane. Urunani rw'amasendika y'abigisha FENASEB rusaba rushimitse ko Emilienne Sibomana uno munsi apfunzwe araheze umwaka ko yorekugwa atagisabwe. Antoine Manuma arongoye urwo runani aranegura ingene sentare isoba imanza ya Gitega yarengeje cyane igihe cyo gusoma urubanza rwiwe araheze amezi hafi atatu mu gihe rutari kurenza iminsi 30 mu mwiherero nk'uko amategeko abitegekanya. Tumutege yompi
mugenzi wacu Sumana Emilienne ari mu barongoye Syndicat General du Personnel de l'Education du Burundi CGPB mu ntara ya Gitega ararengeje umwaka ari mu mvuto bivuye kuvyo yashikirije mu nama yariko igirishwa n'abashikiranganji batatu harimo n'uwindero igitega igenekerezo rya 2060 umwaka w'2023. Akaba yashikirije ko Patiri Ntakarutimana arongoye ishure rikuru ry'imyuga kwiterwa rya Gitega nawe nyene yari asanzwe akora ko yoba ashurashuza abanyeshuri babigeme ajejwe. Bigenekerezo rya 9 ukwezi kwa Munyonyo 2023 niho sentare isubiramo imanza ya Gitega yamuburanisha ica ishira urubanza mu mwiherero imenyesha kandi ko ruzosomwa inyuma y'ukwezi kumwe. Ariko igitangaje kandi tumvikana n'uko gishika uyu munsi ubwo rubanza rutarasomwa hakaba hagire haheze amezi atatu bafise ubwo rubanza bakaba baguma biteza utunyoni bamenyesha ko ruzosomwa ico canke hirya y'ejo. ayo mahinyu rero azayiyongera kuyandi yaranze ubwo rubanza kuva agifatwa burunani kw'amasendika yo mu gisata cy'indere n'inyigisho mu Burundi cyase dusaba ko sentari subiramwo manda ya Gitega yori kurasubumana y'imiliyendi kuko atakindi ariko arazira atari guharanira agateka k'ibibondo kuko byagaragaye ko hariho abarezi bataye umurongo bakiha kugoba izo baragiye n'ijambo mukuru w'igihugu cyacu yashikirije mu mpera z'umwaka wa 2023 yifuriza umwaka mwiza abarundi wagira utangure yaramenyesheje ko agiye gufata ingingo yo kurekura abapfungwa batagiritwa ubwicanyi n'ubundi bubisha bukomeye turasabye ko Sibomana Emilien yoshikwa ku rutonde rw'abarabwa n'iyo ngingo
abandi bahagaritswe umutima n'ifungwa rya Emilienne Sibomana nuna niko barundi bahanira agateka akazi na muntu CBDDH aho banegura umwaka uheze apfungwe kandi atavyemezo bifadika bishingiwe ko urunani CBDDH rusaba nago nyene irekogwa rya Emilienne Sibomana atagisabwe rugasaba niyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abapfungwa bataracirwa imanza kuri kira Bertrand ndakuriyo ajejwe kumenyesha amakuru mu runani CBDDH
Wiliko bila shikira mufasoni mbiliyeni soma na bila haka nisi mutima unani guaba rondi wa harani agatea kazi na munu CBDDH kukuru wanza guiwe gwari uteka nijogu soma kukienhezo jache na kikarama mwa kuheze nguko wa mateka visaba nubu akaba atala rumenyeshwa inyuma hafi ya meza tatu vicha vjerekana ama hinyu ama andanya rangwa ipfungwa juo mufasoni mbiliyeni soma na asando seru kila na sendika CJP bumuna ya Gitega kwa kugeza rero no munsi byavuye mu rubanza rwiwe rusanzwe ruri mu mwiherero bitaramenyekana amezi ari karaba batatu mu runani CBDDH dufata ko ariho nyango ariko riragirirwa mu fasoni miliyoni Sibomana ivyo bica bitera kwibaza ibazo bitari bike kubijanye no bwigenge w'ubucamanza cyo kimwe no mu bijanye no kwihutisha imanza urani CBDDH mu itangazo rwashize ahabona rwanegura bwa mbere ipfungwa ry'umufasoni Emilienne Sibomana apfunzwe ikiringo kugera ku mwaka tamvu zigaragara zimufunze mu urani CBDDH turaje nishinga kandi niho nyango ry'amategeko agenga kiremwa muntu urunani rugasaba yuko amategeko yo kubahirizwa uko yanditse kandi ku bantu bose maze imanza zigakurikiza ikirangaminsi nk'uko amategeko abitegekanye kuri izo mvo zose rero nani CBDDH rusaba ubutungane kurekura atagisabwa umufasoni Emilienne Sibomana no gufata ingingo zituma urubanza rwiwe rusomwa ariko batumwa nago rudindira nabo bakabihanirwa nani CBDDH rusaba abarundi n'amakungu kandi guhaguruka bagasaba yuko uburenganzira bw'umufasoni Emilienne Sibomana bwubahirizwa no gusaba kandi ko abanyororo bose agateka kabo kari ku karahonyango no munsi kubahirizwa mu gihugu cyose
mu gusozera makuru twategure kuri radio Inzamba agateka kawe tuje mu makuru y'inkino bitaro nubu iracari mu kibanza ca mbere cihiganwa ryo kundwi igira 19 yiganwa ry'umupira mu gwego rw'igihugu nayo mu nkino z'ikombe ca Afrika ziriko zibera muri Cote d'Ivoire ku munsi wa gatatu niho inkino z'igice ca kabiri gishiri ca nyuma zizotangura reka inkuru tubibaze Alexandre Niyunge
umupira w'amaguru mu mpera z'iyindwi ihiganwa ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku ndwi igira 19 kuri Uwimana Flambeau du Centre yaje gutsindira Interstar Uganda ibitsindo bibiri ku busa Kayanza United ku kibuga cayo itsinda Masipiri bibiri ku busa Message Ngozi ku kibuga cayo Urukundo nayo nyene yatsinze Aigle Noire bibiri kuri kimwe Olympic Star na Bumamuru bavana ari ubusa ku bundi Itaro nayo yatsinze Musongati bitatu ku busa ku munsi wa gatandatu Burundi Sport Dynamique yatsinze Tel Aviv 4-2 Ukinzo itsinda Magara Young Boys kimwe ku busa nayo Moso Sugar itsinda Tigre Noir 3-2 kundi rero igira 19 n'ubu Vitaro iracari mu kibanza ca mbere ku isonga n'amanota 48 ya kabiri ni Flambeau du Centre n'amanota 48 Message Ngozi iza mu kibanza ca gatatu n'amanota 38 inyuma n'ubu haracari Magara Young Boys igifisi na tarimwe gusa hamwe n'ibitsindo 43 imaze gutsindwa muri basketball mu rwiyuru na nikuru y'Imana waratunganije umunsi wahariwe abakunzi b'uyo murwi numunsi waranzwe n'igiteramo cyo kwidagadura hamwe n'inkino byabereye ku Jabe aho uwo murwi usanzwe wimenyerereza hamwe no gutanguza rero imigambi yo kwiteza imbere biciye mu Ishaka Foundation hamwe na Sisi wanyewe. Turangirize kuri za nkino z'igikombe cha Afrika mu mupira w'amaguru ziriko zibera muri Côte d'Ivoire. Inkino z'igice cha kabiri gishiri cha nyuma zizoba ku munsi wa gatatu. Nigeria izokina na Afrika y'Epfo nayo Côte d'Ivoire yakire Repubulika y'Intwaro Rusange ya Congo. Mu gice cha kane gishiri cha nyuma ku munsi wa gatandatu Côte d'Ivoire yari yatsinze Mali ibitsindo bibiri kuri kimwe, nayo Afrika y'Epfo itsinda Cap Vert kuri penalty zibiri kuri imwe inyuma yaho rukino rurangiriye banganya ubusa ku bundi. Nayo ku munsi wa gatanu Nigeria yatsinze Angola igitsindo kimwe ku busa, nayo Repubulika y'Intwaro Rusange ya Congo yirahira Guine mu kuyitsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe.
Alessandro niunge ko arakenuye ntunganye ne duje dusozera makuru twari ko turabashikiza. Mwakoze mwewe mwese mwari ko muraya kurikira Bonfils niungere na yabashikirije, ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.